Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. No kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba? Kimwe mu bibazo umwigeme w'umurundi kazi Bernice irumva azwi ku izina rya Bernice the Bell yibajije aho yatangura umwuga wo kuririmba indirimbo zo gukundisha igihugu camwibarutse. Bernice the Bell aheruka gusohora indirimbo yiwe yise Iwacu ni mu gihe muri iyi myaka ya vuba ugwaruka ba jeune batari bake mu Burundi no mu Rwanda baririmba cyane indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse. Bernice avuga ko bifasha abanyagihugu kunga ubumwe. Mbega mwe mubona koko gwiki kugira amahoro n'umutekano bibandanye gutsimbatara gusasagara aho muri
Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. Muri iyi myaka ya vuba ugwaruka rutari ruke mu Burundi no mu Rwanda rugenda ruririmba indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse. Mbere yaho hibonekeje cyane cyane abaririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo z'amaronko canke izisa n'izishira imbere imico y'ibindi bihugu nka Amerika, Iburaya n'ahandi. Umwigeme w'umurundi kazi Bernice irumva murantunga. Bernice irumva hazwi ku izina rya Bernice the Bell we yibajije ati mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba. Ni bimwe mu byatumye atangura umwuga wo kuririmba. Mu ndirimbo yandika ashimeka cyane cyane ku kumenyekanisha igihugu kahise kacu, aheruka gusohora indirimbo yiswe Iwacu. Ni nyuma yaho yari yarasohoye iyindi ndirimbo yiswe Gwagasore, aho yibaza ati iyaba no kwitwa Gwagasore. Araza kutubwira impamvu y'ivyo vyumviro vyose. Ni umutumire wacu mu kiganiro muri Isanga muri kano kanya. Bernice the Bell kaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Oyan.
Murahora komeye ahuri mu Burundi.
Ego na mahoro. Uretse ko kavura mu kanya kari ko karago.
Ni byiza cyane muraturusha twe turi mu kabeho ngahe Washington.
Natwe Bujumbura ndabona haja kabeho. Ego.
Urero kuri wewe Bernice, ni iyihe mpamvu dusigaye twumva aba jeune benshi ugwaruka gwinshi ruririmba cyane indirimbo zo gukundisha igihugu, indirimbo z'akaranga k'igihugu ukabona barazikunze cyane?
Mu bisanzwe bigaruka handi nyene bavuga bati mu Kirundi amazi arashuha ntiyibagire bombeho. Ibyo waririmba byose haragera igihe ukumva muri wowe yuko hari kibura, ukaca umenya yuko ari ya maraso yawe hamwe uvuka cya gihugu cyawe. Ukaca rero bisaba yuko ukiririmba uririmba imico n'akaranga igihugu cyawe kugira ngo wumve ko uzi ukuriye cya kinogo cyari kimbitse muri wewe, kandi umve yuko ushoboye gutanga ubutumwa nawe uterereye mu gihugu.
Urakoze cyane Bernice. Rero nk'uko nabivuze mbere, hari indirimbo nshasha uruka gusohora yitwa Iwacu. kumbure ni video yayo wari warayisohoye ariko ureka gusohora na video yayo reka twumve gato ibyo waririmbye muri yo ndirimbo iwacu
Singa byamo gutera kamo murundo bamahanga yakure nagati manikatera note bagane garuka dufashanye duterite ku Burundi iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
ni muze tuhate simbere Se mumoko yose turangwe n'urukundo mutantu kane bwacu tukina maningingo yo kubaka Burundi bwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
ni muze tuhate simbere iwacu
ni Burundi Burundi
dushize hamwe ko hateza imbere iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
ni muze tuhateza imbere iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
dushize hamwe ko hateza imbere
Ngwino iwacu uyu yari umuririmbyi Bernice the Bell umurundi kazi umwigeme niwe mutumire mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi aho tugiye kuganira ibijanye n'indirimbo nyinshi tukunze kumva zo guhayagiza zo gukundisha igihugu twumva zisohogwa n'abajeune cyane cyane ugwaruka Bernice muri indirimbo yawe watanguye utera kamo cyane cyane abarundi baba mu mahanga baze kubaka igihugu byavuye kuki kwa nivyo wahere yako?
Chati mienda bihera ko urabona iki ngotwetu mazemo ya misiri iheze hagi harabaho guhunga mu myaka yahera hagi habaho abaja guhiga cyane ubuzima mu makungu kurusha kuguma mu Burundi. Ndavuga nti abari mu makungu baba bahunze cyangwa bagiye kurondera ubuzima bashoboye kugaruka cyangwa bashobora kuza bagashyira ingufu mu bikorwa bikorerwa Burundi cyangwa bakazana ibyiyumviro turashaka gukora ibintu byiza bishobora kubaka igihugu. Nicyo gituma rero nabahereye kuko abari ngaha bobo biroroshe kubumvisha umugambi kurusha umuntu ari nyuma y'igihugu atakirimo. Nicyo gituma rero nabahereye ko
urakoze cyane. Ndabona n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuri Facebook batanguye gushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Jean-Pierre Chimana avuga ati igikomeye no kwirinda amacakubiri mu batuye igihugu bavandimwe ubumwe n'umusingi wubaka nda keka rumunyarwanda ati umusingi wubaka igihugu mushiki wacu turamushigikiye. Hariyo nabandi benshi bagushigikiye Bernice hano kuri Facebook ku rubuga rwacu aho mu Burundi aho indirimbo yawe yasohotse aba jeune abandi bantu basanzwe bayakiriye gute bayivuga kwiki?
Bayakiriye n'igishika cyinshi kuko bagerageje kumviriza ubutumwa burimo indirimbo ndetse yakunzwe mbere cyane n'ugwaruka mvuze ku rugero runini kurusha mbere n'abakuze. Urabona ko ni muzika usanga batayitayeho cyane ariko ugwaruka rwarayitayeho cyane kandi ndabona n'ibimenyeshamakuru byinshi amaradiyo yayikurikiranye ndetse yararonse n'ubushimwe butandukanye ubushimwe muri diaspora yaronse ikibanza cya gatatu ngashimye isabukuru yitwa Inganji yaronse ubushimwe bubiri n'indirimbo irakogwa kw'amakuru menshi n'indirimbo itumye kandi nzoja no guserukira Burundi muri festival yitwa Sika muri Guinea Conakry n'indirimbo kandi no muri Isanganiro Awards umva ko ari indirimbo benshi bakiriye neza.
Uravuze ikintu gikomeye uti ni indirimbo ahubwo yakunzwe cyane n'aba jeune byerekana cyane yuko ibyo turiko turavuga uno munsi ari byo yuko aba jeune barakunze izi ndirimbo zikundisha igihugu zikundisha ibihugu byabo byabibarutse cyane. Turaza kugaruka kuri icyo kibazo twumve bimwe mu byo uhanura aba jeune ugaruka icyo boshira imbere mu buzima muri iki gihe kuri wewe. Ariko mbere yaho reka twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika nkuko twababwiye ni ikiganiro gijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa Désiré. Désiré amahoro neza
cyane ku rya Amerika.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego ni icyumviro mbone ukishaho ikibazo. Mu bisanzwe igihugu kirimo ugwaruka kiratera imbere bidasanzwe. Nagomba rero nshimira uwo mujene ubwo gwaruka nkanje yashoboye kugira icyo akoze ari umwigeme agashiraho agashobora kwimira gukora igikorwa cyo gukunda igihugu cyamwibarutse. Ndamuteye intege nakomeze kwibanga akomere kwibanga ashira imbere ibyiyumviro bituma igihugu cyo cyotera imbere na cyane cyane mu ndirimbo ariko aratunganya. Hanyuma njeno ganyabure abandi bajene mbega uno munsi twaranira kuramba cyangwa twaranira kurangwa mu bikorwa byiza mu gihe twati kutugomba kuvuga neza ibyo gucatwibarutse. Burya rero birababaje ko aho usanga ugaruka guhaguruka kuja mu mabi atagira isoni kunyaga ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo kubera gusa gusamara mu bitazo ntibije kandi bari bwabwiriza gukoresha ingufu zawo maze bagakora ibikorwa bishobora gutuma igihugu cyabo kirangwa neza gitatera imbere. Rero mvuga nti ugwaruka ni rube maso ruhagarare bwuma ni ukuvuga ko rugwirinda ibyo byose byotuma birubisamaza bigatuma ugwaruka ari uburyo bwo gukora biteza imbere reka mbere ingaruka zikagaruka zifata igihugu abarutse no munsi nazokwaruka ejo umwigemere nawe vrema ndasuye kumukeza naramuteye intege nakomere kwibanga murakoze
murakoze cyane Desire
murakoze cyane
eh reka twakiri n'uwitwa Sylvestre ku murongo wa telefone uraho neza Sylvestre
ndaho neza nawe ndakuramukije Liliane Liliane ni nazi
ni Oriane tangishaka
tangishaka Liliane ndakumva cyane mukijyado bishi muri sanga no mu biganiro byo kuvuga iwacu mu ntara ni wewe
iwanyu mu ntara ni mugenzanje Diane nini nahazwe kenshi
murasangiye amazi
none Sylvestre duhamagaye uri hehe wewe
ndende wabagaye ni mu Buganda
mu Buganda ni byiza cyane ko mudutega amatwi i Buganda ikibazo cyangwa icyumviro
ku America ndayikunda cyane nayo itagiye tugamba ko ari yama tubanza kubyagira mu kuyumvira n'icyumvirizo tubataka
urakoze cyane hariho nduru ndiko ndumva mu
cyumviro cyane ndakigoze iki kiganiro cyo kwaruka bama bakubise bakarushira mu bintu ibi aho babarongoye bakabwaruka mu Burundi bwezo bakabigisha ibintu bibi bisa nabi uyo muntu yigisha ugwaruka ngo rube neza tuterere n'umuntu mwiza cyane ubwo gwaruka ni ruterere reka kumviriza basesa nguyozi uko bajya ni basesa nguyozi babigisha imico mibi kandi ari abana bakeneye Burundi bwezo bakeneye Burundi bushasha ubutwikuza Burundi bushasha ubutwikuza Burundi bw'umuriro kize twarabikuyemo abarundi bose nibahurire hamwe barondere Burundi bushasha Burundi bw'umuriro babutsemo aho bakabereyemo ni kera naho ngeze
turagushimiye cyane Sylvestre Bernice de Belle ku vyumviro n'ibibazo canke ivyo bashikirije Desire na Sylvestre duga kwijambo.
Jeho nanje no bishigikira ugwaruka rugomba kugira ingufu nyinshi n'ubwitonzi hanyuma bukiyumvira yuko ahatagira ubumwe atagishoboka. Bisaba ngo turengere ingane z'amoko z'amadini ingane z'amaronko kugira ngo dushobore gukora ikintu turi hamwe niho dushobora gutera imbere.
Ndumva
no vuga hanene
ndumva ari kimwe ari cyakibaza ahubwo nari nabajije mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone ico buhanura aba jeune ico boshira imbere kumbure ni nabwo butumwa nkeka uzotwara muri Guinea Conakry aho bagutumiye nabo nyene aba jeune baho hari jambo zo bubatekene
jambo ni yo nyene byo kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo dushobore gutera imbere kugwaruka rutagiye hamwe ngo rushobore guhuriza ku ijambo rimwe ry'iterambere ry'igihugu cyabo n'igihugu ntigitera imbere kuko igihugu kiba cyizeye igwaruka kuko nigo rufise ingufu. Iyo rero tutumvikana ntacyo kunda ubundi butumwa nzoba mfite nubwo gukunda ibihugu barimwo gukunda Afrika ukunda iby'iwabo kuko ntiwokwamushira imbere gukunda iby'abanyamerika cyangwa iby'abanyaburaya bo barateye imbere ariko twe turafite ibyiza byinshi nk'uko wumva muri iyo ndirimbo turafite ibyiza byinshi tworata kandi tukogerageza gukoresha kugira ngo dutere imbere ariko iyo tubiretse mva ntibiba bigikunze ko dutere imbere ngo butuma rero nshimikirako
kumbure bimwe muri ivyo vyiyumviro vyavuye mu barundi bo muri kahise kuko turavyumva ko wabiririmbye no mu ndirimbo yawe ibise gwa gasore iyo ndirimbo harimo tumwa bwiza cyane nyine washikirije mbere yuko tuyikina iyo ndirimbo ubanza kutubwira cyane mu vyiyumviro byawe mbere yuko uyandika mbere yuko unadusurira ibirimo wari ko wiyumvire iki aho wasohoye iyo ndirimbo yise gwa gasore
icyo vyiyumviro byanje nariko mu bisanzwe ndiko nkorera kurikirane rw'indirimbo zerekana Uburundi n'igiki iwacu harangwa n'iki kahise kabwo n'iki cyane yumvira ku ntwari intwari z'u Burundi zagiye zirabaho atakanya rero ko kwiga kuri Rwagasore kuko ni imwe mu ntwari ikomeye cyane ngaha i Burundi.
Reka tugumve indirimbo yiwe hama nyuma yaho uraza kutubwira ibindi byinshi bijanye n'impamvu wayiririmbye n'ibirimo indani muri iyo ndirimbo. Reka tutega amatwi Bernice Debelle indirimbo yiwe Rwagasore. Kakwitwa Rwagasore Bernice ako karimbo karagyoshe cyane gose ejo ndiko nditegurira kino kiganiro narakumvirije nsanga ndiko ndakaririmba ntashe muri metro muduga bandanya ndakaririmba mu mutima karagyoshe cyane ndagukeje
urakoze cyane
urumva indirimbo urumva biradushimisha cyane twebwe tuba mu mahanga iyo twumvise aba jeune baririmba bakora ibintu byiza nk'ibi kumenyekanisha igihugu ibijanye n'igihugu kahise k'igihugu tubwire rero kubatamuzi Rwagasore baba mu mahanga canke abana bakiri bato Rwagasore kuri wewe yaranguye iki cagushitse ku mutima bikagutuma nasohora na kano karirimbo karyoshe.
Rwagasore ico benshi bamuzi ko nuko yabaye intwari yaduhaye kwikukira ariko winjiye mu buzima bwa Rwagasore urabona neza yuko ubutwari bwiwe bwahereye ari umwana muto ari umwana arangwa n'urukundo akama ari abagenzi biwe bakene akabafasha mu by'impuzu n'umwana yakunda abarundi yamashaka kuba ari kumwe n'aba nabiwe kindi cyacunye nandikiye indirimbo nuko Rwangasore yari umuntu atafise amacakubiri y'amoko canke y'amadini canke amacakubiri afatiye ku bitsina n'umuntu yita neza y'abantu bose kandi ihangiro ryiwe kwari uko Burundi butera imbere kimwe kindi cyatumye nandika iyi ndirimbo ni uko uri kuraraba niwe muntu wa mbere mu Burundi yavuze ati abakenyezi namwe nimuje habona mushobore kujya mu matora mutore namwe kandi mwitoze muje mu nzego z'igihugu ndetse urabona ko bamufatiye ko akarorero bikaca bibandanya ubu abakenyezi mu nzego z'igihugu ni benshi cyane ikindi navuga kuri Rwangasore niwe muntu yatanguje ibikorwa by'amakoperative ariko afashanya na bagenzi we navuga nti hanini nize zatumye nandika indirimbo numva yuko muri jewe habaye Abarundi benshi bashobora kugira umutima wa Rwangasore ubutwari nk'ubwa Rwangasore turashobora gutera imbere
urakoze cyane gose Bernice kuri izo nkuru uri kuraha abajene cyane cyane nko kubigeme uno munsi kubibutsa cyane kubabwira ibijanye n'ivyo Rwangasore yakoze ku buzima bwabo kuko yara nkuko bavuze yarateye intege abakenyezi yabashira imbere mu bijanye n'inzego aravuga cyane yuko abakenyezi bafise uruhara mu gihugu nabo nyene urakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone abanywanyi n'abakunzi bishwe rya Amerika barabandanye guhamagara twakire David amahoro
amahoro y'Imana i Washington muraho
twese
ntuhuriza n'abakunzi bishwe rya Amerika
barakumva
ndafite rero igitekerezo urabona ko nibyo koko abahanzi mu bihugu bitandukanye mu karere cyane cyane ko kiriyaga bigari barakunze kuririmba indirimbo zihagiza ibihugu byabo ariko nkaba natanga igitekerezo nkavuga nti abahanzi barakwiye no kurenga imbibe z'ibihugu byabo urabona ukuntu ibihugu bigenda byishyira hamwe ni nayo politike y'umuryango wa Afurika ya Afurika yunze ubumwe nkuko ubona ko reintegration ya Afurika bagiye bafata ibice bya Afurika East Africa South Africa gutyo biriya bihugu ukuntu bigenda byishyira hamwe bakareba n'ukuntu nabo barenga imipaka bagatangira gukorera mu buryo mu gukorera mu turere atari ukwibanda ku gihugu gusa kubera ko ni kuko niba politiki irimo igenda ivuga ngo hari igihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bizakora igihugu kimwe Burundi Uganda u Rwanda Tanzania n'iki abahanzi nabo bagomba kuba kwagura ibitekerezo bakareba ukuntu bajya baherekeza inzego za politike icyo zigamije nabo bagatangira kubitekereza hakiri kare ntibiyumve ko bari mu Burundi gusa mu Rwanda gusa he bagahayagiza n'akarere ndetse bagahagiza na Afurika muri rusange kuko niwo mujyo politiki irimo kwerekezamo ibyo rero bizajyana no guhanga ariko bakungahaza ubumenyi mu ndimi z'amahanga mpuzamahanga kugira ngo nibahayagiza akarere kose cyane cyane nk'igiswayire icyongereza n'igifaransa n'abakure babashe kubimenya kandi ibyo ngibyo bifite n'umusaruro n'umuganda mu gukurura ba mukerarugendo noneho igihugu ntigikundwe n'abanyagihugu gusa kavukire igihugu kigakundwa n'abantu bakure kubera ko ushobora kuri mu Rwanda ugakunda Amerika ushobora kuri mu Rwanda ugakunda Israel ushobora kuri mu Rwanda ugakunda India China birashoboka wumve yuko intumbero yabo itari gukundisha abanyagihugu ibihugu byabo gusa ahubwo ibaye neye gukundisha abakure ibihugu byabo a travers ibihangano byabo gatihambiriye ku gihugu gusa bagure ibitekerezo kandi bumva ko bakompanya vision y'abanyapolitike kuko abahanzi bagomba kumenya politike nabo aho yerekera muri rusange David igitekerezo numvaga nani fiti yego
igitekerezo cyiza cyane gose urakoze
urakoze nawe
reka twakire
n'u gira weekend nziza
twese twese twakire na Cedric ku murongo mahoro neza
naona neza nagize yambo mwe
yambo
ego ndaramugije na Berlin makuru
ni mpore
ego
na mahoro
yewe cyambe nagomba ko tangura nagomba kugutera intege kubikoko ukora naho nena kugwandika ndakubwira ko ibikoko byawe ko ndabibona ku mbuga ko abantu benshi barabishima najewe ngoma nje muri ubu ruhara rw'abantu tugutera intege hama nkacyenda kubaza nti mbe yaburiya woba ufite abagusponsoriza cyanye ibyo ko gukora ni kugahanga kiwawe na sponsoro uraronka aho no fatira nko no vuga nko muri guverinema kongo mu bushikiranganje n'ugwaruka boba hari kintu bamaze kugufasha
nta kintu barashobora kufasha ariko umuntu aragira abagenzi bakagenda bamuterera muri binabiriya uwikurakora ariko no vuga ngo ndafite sponsor ifadika mu bikorwa byanje.
Okay. Ego kipiro mama kigira kabiri na goma ndakubaze nti urabona uyu avuye ko David imbere zanje nawe nyene ashikira ikibazo nanje nari nsanzwe mfise na goma ndakubaza nti none ni wo kwifokaliza kuma ukorera ngaha mu Burundi gusa wo kwagura icyo bita karere ukarondera arabagenza muri East Africa ari aha hijya mu Rwanda ari aha Kampala cyangwa ari Dar es Salaam cyangwa Kenya na cyane cyane nka guproposa cyangwa guhanura ko wo kwiyasosia n'aba bakuru nk'aba baba kidumu aba ndonga baba hanzi babaririmbye bacu bamaze gutera imbere bakakwereka inyene mushaka gukorana cyanke ushobora kwagura akarere ahuko musa byoba ibintu byiza kuko Bernice uracyari muto cyane yenda kuzi iyo tara yawe iyo mpano ufite niyo garukira ngaho ifoko uyikoresha cyane uyikoresha hamwe uzoshika kure habaho
urakoze cyane Cedric eko urashaka kugira ko Bernice
ngerageje kwishura kwagura karere isa n'uwa bitangwe ko mu ndirimbo ziri mu bikurikirane iwacu zizoje habona hariho indirimbo zikundisha Afrika kuko iwacu si Burundi gusa iwacu ni muri Afrika iwacu nyine ushawumva hariho harimwe indirimbo nkitwa Afrika hariho n'izindi zitwa Inisonu hariho ni indirimbo zigenda zerekana Afrika zianura muri Afrika ariko urugero ngo kugerageza gufatanya n'abandi baririmbyi bo mu karere sindarushobora ko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kiretse nshobe kuronka abanterera ndafite ibyo byiyumvira ko bisaba narabiharuye nsanga bitwara uburyo bwinshi ubwo rugero sindarugera ko ariko ndabyifuza nabyo
kuri icyo kibazo nyine cya David na Cedric hari izindi ndimi wabo uvuga nk'uko David yabibajije kugira ngo wagure iyo uri kuraririmba nabo nyine nk'abanyamerika abanyaburaya bakumva ibyo uri kuravuga bashime igihugu cy'u Burundi
mu ndirimbo zanje nkoresha ikirundi igifaransa n'igiswahili gike kuko igiswahili sindakivuga cyane ariko indimi nsanzwe mvuga ni ikirundi hamwe n'igifaransa
ni byiza rumva abanyaburaya batari bake n'ahandi ku isi no muri Afrika barashaka kuzokumva kumbure naho nyene tugutera intege wongere ko n'icyongereza
yego navyo ndafite umugambi ndashobora kuvuga bike ko sindagara ku rwego nk'uko nshobora kuvuga igifaransa cyangwa ikirundi
birumvikana reka twakire n'uwitwa ko Jerome ku murongo Jerome uraho neza
ndingaha mu yakomeye namwe
mahoro
ndamukwita mu kimwe na Dennis ndagize yambo
mwiriwe neza ndagize mwaramutse
nimore
Jerome use n'uduzi ijwi gato akumve neza ama uduge ku ijambo
ati nimore murakomeye
ego na mahoro turashima Imana
agitera nashaka kubatera intege nk'uko abandi bagiye barabivuga no kuri gifoka mukora ni kijya kandi amaze kumvira indirimbo zimwe zimwe z'iwanyu ndatunzeza cyane. Rero nashaka kubabaza, hari nk'amahirwe mwamumaze kujyamo guserukira Uburundi hanze no mu bintu byerekeye iby'akarande.
Ihiganwa nta mahiganwa ndashobora kujyamo, ariko ubu ngiye guserukira Uburundi muri Guinea Conakry mu kwezi kwa kane.
Rero ikintu nashaka kubasaba, kuko hari igihe abari benshi b'iwacu bashaka kubyifatamo nabi iyo bagiye guserukira igihugu hanze, bamaze kuba bashyitse hanze ugasanga ntibariko baravuga neza igihugu cy'iwacu, bariko barakinebagura. Rero nashaka kubasaba Frema, niyo mwagena muri aya mahiganwa, muvuge igihugu cyacu neza, mukavuga aho kiri, na cyane cyane mugerageze kuririmba Ikirundi cyane, kuko Igifaransa cyose ndazi yuko icyo kibarusha. Muzamugeze murashyira mu Kirundi cyane, nibaza yuko bizodufasha nabo nyine babyumvise, nibaza yuko bazotangara bagireho banabo bagati indogore mu muririmba ni ugwahe, mugire ko rero mwabwira ninde n' Uburundi bumeze.
Urakoze cyane Jerome.
Nagisa kandi kabatu ndamubaza, none indirimbo zanyu mwamufise site mukoresha kugira dufite kure canke ubuhinga bwa none kugira ngo bibandanye kumenyekana kure cyane, mwamukoresha turetse yuko nko kubishyira kuri Facebook cyangwa ahandi hantu sinzi yuko mushaka kunyishyura?
Indirimbo nahereye ko kuririmba novuga twashoboye kugurisha mu buryo bw'amasede, ariko iwacu naguha gasone ntiziyaja mu byo kugurisha ko ziri mu rukurikirane rutarasohoka. Izo nizo nabaye ndabahonja nk'uko mubibona no kuri YouTube ntizirashobora kugurishwa. Ni indirimbo zizoja mu rukurikirane nzosohora mu kwezi kwindi bivanye n'ubuhinga rwaratevye cyane gusohoka bijanye n'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga, ariko nizera ko mu kwezi kwindi nshobora kuja habona tukaja ku isoko.
Hama kuri icyo nyene Jerome, ngerageje kumwunganira Jerome, ngerageje kumwunganira Bernice yavuye ati ni mutenyenye gushika mu kwa gatandatu niba ntihenze muci aho indirimbo zizosohoka, ntimuzoziheko cyangwa ngo muzibe ngo muzigrave mu mwihanganire muzozigure hageze, sibyo?
Murakoze cyane. Rero abandanye aririmba n'indirimbo nyinshi cyane, ni ukuri arabishoboye kandi agire ko yigisha n'abandi bakobwa, ngira abereke inzira nabo nyine kugira babandanye kumukurikira, ntagumare umwe n'abandi bamukurikire.
Sindi umwe hari benshi baririmba, uretse ko usanga umukobwa mu rundi kugira amenyekane mu muziki bisaba ingufu nyinshi cyane, ariko sindi jenyine, hariho n'abandi baririmba.
Reka tubandanye ku murongo Jerome, urakoze cyane. Cedric numva yagumye ku murongo, yari afise akandi kabazo atashoboye gushikiriza. Cedric uratwumva, ngo ushikirize akabazo kawe ka nyuma.
Akabazo nari nsigaranye na bomba jewe nsanzwe ndafise inimero yiwe, ariko hariho abantu badafise inimero yiwe canke nagomba kumusaba niba bishoboka ko hari abantu bakenera nko guterera umuntu kugira ko aze gusiga nka nimero de konde cyane inimero yiwe direct vuba ashobora kuba nk'umuntu ariko aratumviriza nk'arwara kwikirana na kino kiganiro ashobora kuzo kwipfuza kubavugana ari babiri atari ku radio cyane ari nk'aka gatererano arose akambaza ukuntu yo kamuha. Ego jene nshaka aze gusiga iyo nimero de konde cyane iyo nimero kugira ngo abandi bavanywanyi cyangwa abandi bantu bari kubadukurikirana baze gushobora kuzogira icyo bagize. Hama nkamwifuriza no kuzotahukana isanganiro awadi kandi kurage cyane. Murakoze cyane.
Turagushimiye cyane Cedric kugutera intege Bernice de Bella. Ku murongo turafise kandi n'uwitwa Mahoro neza.
Badaho.
Uduhamagaye uruhega Mahoro.
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze umurenge wa Busogo. Amazina ni Mahoro Bireme wo mu Byangabo. Ni ukuvuga ibibazo ngenda abaza uwo muhanzi wacu, ese afite umuntu umutera inkunga mubihangano bye. Cyane hari indimbo afite indimbo zinga z'amashusho. Aze no kutubwira imbuga akoresha kuri murandasi tuzajyaho tumufrowinge tubashe kuba twamutera inkunga cyangwa se twabasha kumukonekta n'abandi basipasta ku buryo bakorana amakorabo icyakazamo urwego rwe rw'umuhanzi ko numvisha avuga ko abakobwa batakunda kuzamuka cyane ariko mu by'ukuri ahuye n'abandi bamurenze basipasta bagakorana korabo bituma za urwego rwe yaruzamura cyane. Nanone yaje kutoronkera kontakite ze niba biri ngombwa cyangwa se biri impotensi kuko hari igihe umuntu agira ikibazo runaka akaba yamubaza kuko hari n'abandi bakitinya abakobwa bitinya ko umwuga imyuga y'abahanzi y'abibintu akazi kenshi batakora ngo ni abagabo bagakora kandi mu by'ukuri bamaze kutugaragariza ko bashoboye nta na kimwe cyabananira. Ibyo ndamushimira by'umwihariko ariko nanone agira ikintu avuga ari gutinyura abandi bakobwa.
Urakoze cyane gose Mahoro. Ahubwo nyine Bernice ubwiriye aho nyene ko Jerome nawe nyene yabisavye, Cedric yabisavye, ubahe amazina ya Facebook yawe, Twitter, Instagram, barashaka kugukeza, barashaka no kukongera amanota kuri inzo mbuga ngurukana bumenyi, ni nayo amazina ukoresha, hamakumbure nkuko Cedric yabisavye, ni haba hari na numero de telefone bashobora kukuronka ko abipfuza kugushigikira no kuguterera.
Ego amazina yanje ni Irumva Bernice ariko ku mbuga ngurukana bumenyi nkoresha Bernice the Bell kuri Facebook yanje, page Facebook ni I Bernice ariko hashtag ni Bernice the Bell ubize aho baz Bernice the Bell gifatanye ucibona account yanje. Ukoresheje Instagram ni Bernice the Bell nyene, kuri Music in Africa ni Bernice the Bell nyene, WhatsApp nayo
kuri izo mbuga nyene uba ufise ifoto imwe kugira ngo bayibonye bace bamenya ko ari wewe imeze gute.
Ni foto muzaza kubona ifoto nambaye nyene ibintu nyene byerekana umuco nyafurika gusa n'ubururu no mu mutwe mfunze igitambara cera baca babona ifoto nimwe ku mpantu ze yose kiretse WhatsApp mese guhindura kubera ibi bya isanganiro wawazi. WhatsApp nayo ndashobora kubaha nimero akamenyetso guteranya 257 64 62 69.
Urashaka kwisubiramo?
Akamenyetso ko guteranya 257 64 62 69.
Urakoze cyane. Reka tubandanye twakire na Nicodème. Nicodème, uratwumva?
Ndabumva neza.
Duzijwe ikibazo cyangwa icyumviro? Erika kumbure uburumviriza iminota mike mbere ko tukugarura ku murongo hama tubandanye ikiganiro. Urakoze cyane.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isambira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, aho turi ko turaganira na Bernice Debelle umwigeme w'umurundi kazi aririmba indirimbo zo kuhayagiza zo gukundisha igihugu cy'u Burundi no kukimenyekanisha mu mahanga. Niwe turiko turaganira rero ku kamaro ko gukunda igihugu, akamaro ko kunywanisha abanyagihugu. Turiko kandi turakira n'ibibazo n'ivyumviro vy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise umwigeme canke umukenyezi, ndabwiwe mu buhinga bw'ivyuma yuko dufise murantunga ni umugabo, n'umugabo yitwa Anastase. Urantunga Anastase, nari nketse ko ari umukenyezi turonse ko tubaronka gake cyane, nari ndyohewe. Allo Anastase, allo allo. Ntakundi barambiye ko telefone imucikanye. Bernice, kuri cyo nyene turamaze akanya katari gato tuko turaganira, ariko abakenyezi nabigeme nta uhamagara, ivyo bisigura iki kuri wewe?
Anini ya keshi wa abakenyezi akunze gufati igwa nduko gwatwo mu rugo. Ariko iyo niyo impamvu yo kudahamagara, nibaza ko harimo no kuba batitaho cyane ibintu bijyanye n'iby'amaradiyo cyangwa ibimenyesha makuru cyangwa ubuhinga bwa none bwo gushobora kumviriza ibiganiro bitandukanye. Benshi usanga batarabimenyera cyane cyangwa ntibabyiteho. Ibyo birashika cyane nk'i Burundi ho usanga ibyo bigwiriye.
None nk'aba nk'uko mu Rwanda bavuga abafisi igitsina gore, nshanga no mu Burundi kumbure, ubona none tuzotera imbere gute tudashoboye guterera ivyumviro vyacu canke ngo duserure kiri ku mutima canke ngo duterere kubibazo cane cane byerekeye ubuzima bwacu?
Jewe mu vyumviro vyanje nibaza yuko umuntu yobandanya bahimiriza, kuko badashobora guterera ivyiyumviro nta n'uwomenya ibyo bakeneye. Ico gituma nobasaba ko boza baragerageza kwitaho ibijyanye n'ibyo kumenyesha amakuru, itumatumanako ry'amakuru bakarimenyera, kuko umuntu ashobora gushikiriza icyiyumviro yifuje. Ubu bigeze kure aho ushobora kwandika icyiyumviro cawe utarinze no gusaba iradiyo mvuga ibyawe canke yerekana ibyawe, ugaca ku mbuga zawe ngurukana bumenyi kandika ibyo wifuza n'ibyo wiyumvira. Byabafasha cyane kumenyera, byabafasha kumenyekanisha ibyo bakeneye gushikaho.
Kumbure ntitwobahora bose, hariho abafatiriwe n'imico, hariho imico itadukundira canke itatubohora ngo tuvuge icyo twiyumvira. Hariho n'ukuntu imico ivuga yuko umukenyezi cyangwa umwigeme adakwiye kwishyira imbere, turabategera nabo nyine, ariko biracakenewe uko bashikiriza ibyumviro vyabo. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko Anastase tusubiye ku murongo. Anastase, ndakeka nizera ko wumvise ko nasavye imbabazi, nari naketse ko uri umukenyezi cyangwa umwigeme. Uratwumva?
Ya, ndabumva tu.
Amahoro, amahoro. Kibazo cyangwa icyumviro?
Natumiye umuhanzi.
Ego.
Jewe nshaka kumubaza. Urabona arabanza bashaka gusaba n'abahanga indirimbo nyine zizana amahoro cyangwa zikundisha abanyagihugu, zikundisha abanyagihugu igihugu. Ariko ugasanga izo ndirimbo iyo bazihanze ntabwo zimenyekana kabisa, ugasanga ziragiye zeze muri studio gutyo ntabwo zisohotse ngo abantu bazimenye bazikunde ari benshi. Hari imbaraga zaba ziri gushyirwamo kugira ngo izo ndirimbo zaba zisohoke zaba zigira imbaraga zikunde nk'uko n'izindi zisanzwe zikundwa.
Urakoze cyane Didier. Ereka ku murongo wa telefone twakire Didier. Didier, nawe turakumva, tuga ku ijambo.
Ego. Eri Kigali mu Rwanda. Mbanje gusuza umutumire mwadutumiriye.
Murakoze cyane, mwiriwe.
Ego. Indirimbo zo gusakaza amahoro ni nziza cyane, turabikunda rwose. Nk'urubyiruko natwe turimo twabyigiraho kugira ngo amahoro aboneke muri aka karere. Namushimira rwose cyane, akomereza aho. Turabikunze cyane.
Ni byiza cyane. turakoze cyane. Reka twakire na Jackson amahoro neza.
Namahoro.
Ni uraho duhamagaye uri?
Ni sinzi watona Jackson ndabamagaye ndi mu Burundi mu giteranye umutumba ninonwe.
Mhm.
No kuri sasageje kumviriza uyu mwegeme wacu.
Mhm.
Nukuri yaririmbye indirimbo nziza cyane kandi zibereye kaduza kino gihugu cy'uno munsi.
Mhm.
Indirimbo yatanguye ko yegerekana ugwaruka ya kabiri nandi yagiye avuga uburyo umuhisi wacu perezida ya ibyo yakoze.
Mhm. Umwami Gwagasore.
Mhm. Gwagasore uburyo yakwitangiye akaduha ukuyikubukira ku Burundi.
Mhm.
Nukuri ni byiza cyane. Hari akantu mwari muvuze gatoya ati none kumengo barahamagara abigeme bakunda guhamagara ku radio cyangwa se ngo batere ibyiyumviro ati tubute ati ni kubera iki. Nukuri uge aho harimo akabazo ageze ahimirize n'urwaruko rw'abigeme wera nk'ubu urabye ku murongo abagahamagaye n'urwaruko rw'abahungu abakobwa nta n'umwe twageze twumva ariko aravugako.
Mhm.
Ucumengo harimo kubakumira kandi ikintu kiko tubashaka kandi nabona mbari kashaka guteza imbere. Reka ateze imbere Burundi. Ariko ateze imbere kiti kugwaruka. Ko igihugu nicyugwaruka uno munsi. Aha tuzatuka nk'aho ubwashu nyine ugwaruka. Bisako tugira iki? Tutere imbere tumufata mu mugongo.
Mhm.
Ukuri kintu nagenda musabe ubona ko azohava serukira mu minsi hanze.
Mhm.
Kweri agerageze ahimirize. Ubwo nagenda nacyo ndamusaba akantu kamwenya. Indirimbo ziwe tushaka kuzironka kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube. Kugira abantu tusadushikira aho tuba turi.
Mhm.
Acha tubwira ngo indirimbo zikozwe cyangwa tubwire iki twa tuzironka tuzatubwira zita mutere intege. Yindi nimero yatanze ya WhatsApp je nawe nyine ngo nikwiye ngo nizitatu nibaje ko zidakwiye kubera ngo nizikwiye umunani.
Mhm. Nikaraje gusubira kuziba.
Gusubiramo neza nimero WhatsApp yiwe na umvije mwe yibidakuye neza usaba murakoze.
Murakoze cyane. Reka tubandanye tuwakire na Samuel mbere yuko hakajambo Danis de Bella. Samuel nawe ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego no kuri nagira nsivire uwo mutivire wacu.
Mhm.
Yego ndamubaza ati none nk'abandi baririnzi Boba bariko baravyumvira aravuze gahunda yo kuzobafasha kugyango nabazogera ku cyimviro n'ico cyuwiwe.
Mhm. Urakoze.
Yego.
Nawe reka tumuha akaryo abishure Bernice de Bella ku bibazo bya Anastase Didier na Samuel akumbure byinshi byari intererano ariko Didier yashikirije bijanye nabigeme nkuko twako turabivuga ngene wo batera intege ukumenyekanisha indirimbo zawe. Samuel aravuze ku bijanye no gufasha nawe nyene abandi baririmbye nuko nubwo nawe ari ho gitangura ukeneye abagufasha ariko gerageza ubishure.
Ego mvuge cyane cyane ubwa mbere kuri icyo cyo gufasha abandi baririmbye cyangwa abandi bigeme aho tugenda duhurira je nama ndababwira ubwa mbere gushira imbere akaranga kiwabo kundi byiwabo kuko ushobora gukora iyindi midiho y'Abanyamerika cyangwa handi bashaka biyumvira mu Nyamerika ntibavitaho cyane ko byo barabihimbye baca bashiri imbere iby'iwabo kurusha wewe uzanya akantu gafite icyo kisangije. Kindi nibaza yuko turi muri amikade mu Rusendi Burundi tuguma duhimiriza tuteranira ibyiyumviro tukungene twateza imbere amahoro iterambere ry'igihugu ndetse na Afrika muri rusange. Ni ishure bijanye ni no kungene bashobora kunterera ko numvenga hariho abatashoboye kumva neza nimero atanze. Navuze nti akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi, mirongo irindwi na gatandatu, mirongo itandatu na kane, mirongo itandatu na kabiri, mirongo itandatu n'icenda. Kubifuza nawe aho bashaka kubona indirimbo zanje bashaka kujya kuri YouTube barabanditse Bernice de Bella bashaka kubona indirimbo zose iwacu kwa gasore muriza mama girise kamwana n'izindi.
Urakoze cyane.
Nibaza yuko hanini byari byo nkabashimye cyumviro intererano zose bagiye barampa nzogenda ndabiyumvira ko kungene nshobora gukora kugira ngo nshyigikire Afurika cyanke imiryango niyunga muri Afurika ibandanye gutera imbere.
Kandi kuri
icyo naba nibagiye ngira nica abakenyezi abakenyezi bivanye n'imico benshi baramaze mbere kononeka mu byo navuga barabaye traumatize baramaze kumera nk'aho menga byamaze kubaja mwo byabaye ubuzima busanzwe kujya habona menga nta nicyo bikibatwaye ariko no kongera nk'abakebura bashobore kuja habona bashobore kwerekana ibyo bashoboye ko ni byinshi bashoboye nta muntu ashobora kwizera atarabona icyo ushoboye.
Kandi kuri ico nyene Bernice benshi bakeka ko gutera imbere cyane kuba umuhanzi w'umuririmbyi yateye imbere cyane gose akaja no mu mahanga ahugiye kuzoja n'abaririmbyi b'ibujumbura ivyo si byo kuri wewe?
Jewe just ngo sinzi cyamushatse kubaza
nashatse kuvuga ni kuko wewe uva hehe watangiye kuririmba uri hehe kuko tuganira bavuze ko wavuye ikaruzi niyo batanguriye kuririmbira
ikaruzi niho na tayuzogi muri komine Buhiga umusozi wa Buhiga nyene mu bisanzwe jewe nje mu gisagara cya Bujumbura ariko mpejeje kaminuza y'u Burundi urumva yuko ndi mushashi Bujumbura ariko nagerageje kugira kuraje kugumana ibyizigiro no gukora cyane kugira ngo ashobore gutera imbere naho ntavuke Bujumbura ashobore kwerekana ibikorwa byanjye.
Nibyo cyane kandi rero ni gutera intege n'abari hagati mu gihugu nibyo nashatse kuvuga kugira ngo nabonye ni bumve yuko bashobora kugira aho ugeze no kurengaho kuko hari igihe bumva yuko kumbure ari intambwe ndende cyane ariko birumvikana ko wewe uteye imbere cyane kandi naho wavuye mu gihugu hagati uri kuraseruka igihugu mu makungu mu misiri imbere. Reka rero duherarize ikiganiro twumviriza ka karirimbo twari twatanguriye ko ka iwacu kajyoshe cyane abatashoye kukumviriza mu ntango bakumve mu mpera. Bernice de Bere turagushimiye cyane gose kubona wafashe kano kanya ko kuganira natwe ukaganiriza cyane cyane no gwaruka turagushimiye.
Ndabashimiye neza Oriane ndashimiye na VOA Afrika yaduhaye kanya.
Ego turabashimiye mwese rero mugire weekend nziza mugihewe kuri kano karirimbo. Mwongere mubandanye mwumviriza radio mukunda cyane radio Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Oya nitanga ishaka ndashimiye n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese.
Guterakamo murundo bamahanga yakure nagatima nikatera n'utebagane garuka dufashanye duferite ku Burundi iwacu
i Burundi Se mumoko yose.